This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umunsi mu gihe kugishikirizwa na Frederic Nkurikije tukaba twatumiye abafasoni babiri Aline Nizigama na Josette Rutababiza bari mu gisagara cya Toronto muri Canada tukaba kandi turi kumwe n'umushyirantahe Joseph Bitamba nawe nyine ari i Toronto mu gisagara cyo muri Canada mwaramutse neza abafasoni mushyirantahe
Mwaramutse
neza uyu munsi rero turi kumwe n'abo bafasoni hamwe n'umushyirantahe tukaba tugiye kuvuga ku byerekeye ishyirahamwe ry'abafasoni bagiye hamwe abo bafasoni mu gisagara cya Toronto kugira ngo barabe ikintu bafasha cyane cyane abafasoni n'abigeme batishoboye mu Burundi ntarinze kubatebya nashaka mbaze umufasoni Aline Nizigama asanzwe arongoye iryo shyirahamwe atubwire ukuntu ryitwa ubwa mbere na mbere
murakoze Fedei nashaka ubwa mbere na mbere ndabashimira kubona mwaduteye iteka ryo kudutumira no kuduhitwa uno munsi ishyirahamwe rero ndongoye yitwa Haguruka kari ishyirahamwe rimaze imyaka 12 kaba turi tuba Toronto ishyirahamwe ry'abakenyezi bav'i Burundi bav'i Toronto
murashaka kutubwira izina ryaryo ryitwa Haguruka hanyuma iryo zina ryavuye kuki ryo barifise insiguro
iryo zina twebwe ico rivuga ni ukuvuga haguruka ni ugufasha abatishoboye abagore n'abakenyezi n'abakiri bato bakiri bato batishoboye bab'i Burundi tubafashe guhaguruka tubafasha mu kama bintu byinshi ariko twifata twebwe yuko twifatanije n'abari ngaho iwacu aha i Toronto muri Canada dushobora gufasha abakiri i Burundi tubafasha guhaguruka
Josette Rutababiza muri iryo shyirahamwe haraheze igihe kitari gito umurimo bantu baritanguje murashaka kutubwira ikintu icyumviro cabajemo
ego cyane nkuko mweje kubivuga agende mu bantu ba mbere batanguye iryo shyirahamwe hari mu mwaka w'2022 twakoranye turi abafasoni batanu b'abarundikazi babino Toronto turiyumvira yuko dukeneye gufasha bene wacu bari i Burundi kandi bari mu bukene batamerewe neza hanyuma niho twiyungunganya kugira ngo dutangure iryo shyirahamwe
egome iryo shyirahamwe nkuko twabyumvise ni ishyirahamwe ry'abafasoni nasha turi kumwe n'umushingantahe Bitamba Joseph mwebwe mwabonye ko muterera gute muri iryo shyirahamwe ry'abafasoni
mbere na mbere cyo cyumviro naragishigikira kuko nsanzwe ndumuntu akunda ibintu ama association yo gufasha abandi abari bo bose arabagore ari abana ari biki ni kuva ni Burundi narabikora nk'ibi Burundi hamashitsi no muri Toronto abo ba Kenya barampamagaye barambwira yuko noja guterera ibyiyumviro uko ndabishobora aho ndabigetse ama ntawo kwanka kuja gufasha abantu nkabo bafite ibyiyumviro byiza ncandagenda muri iyo association ubu maze imyaka 11 nanje ndi muri iyo association
iyo association iyo shyirahamwe rimaze imyaka nka 12 Aline Nizigama murashaka kutubwira nk'ibintu mwishimiye iyo shyirahamwe rimaze kurangura
ishyirahamwe ryacu riramaze donc imyaka 12 nkuko mwabivuze hanyuma turamaze gufasha abagore batari bake ico ingere tukora twe twifatanya n'abandi mashyirahamwe ari Burundi akaba amaze azwi neza akora neza turamaze rero gufasha abagore ha Josette niwe yishura kundusha ariko ndatiko twafashije abagore bakorera mu isoko i Bujumbura yahiye hanyuma turabafasha tukabaha ingurane zike zito zimwe bita micro credit mu gifaransa hanyuma tukabafasha kugira ngo bigwaneko kandi babone bishobora kwikura mu bworo hanyuma bakadusubiza amahera kuri ubuhoro ikangira ndamuhe Josette ijambo yo ababwire
ego cyane no kunganira Aline muri icyo cyiyumviro cyiyumviro nyamukuru cyacu mu gutangura iryo shyirahamwe cyari cyo gukura abakenyezi mu ngorane z'ubukene mu kubafasha niho n'iryo jambo n'iryo zina ryo guhaguruka ryavuye kubera uvuga ati haguruka uve mu bwo bukene wikorere ariko bakarekenera umuntu abafasha guhaguruka kwerere muri icyo cyiyumviro kubafasha guhaguruka kwiyumviriye kubafasha mu ntango ya mbere kubafasha mu byerekeye iby'ubukene hanyuma tukabafasha muri ubwo buryo bwo kubaha utugurane duto duto bakadandaza twarashoboye gufasha abagore badandaza mu isoko abapfasoni badandaza bafite utuntu muhira imbere y'inzu twamaze gufasha abantu batari bake harimo n'umukobwa kuvuga numwe w'umunyeshuri atarafise uburyo bwo kuriha ishuri jyewe ariko agashobora kuja arakora utwo turutwo kudandaza mu gihe atari mu ishuri agashobora kuriha ishuri jyewe ibindi nk'abapasa n'ababyeyi bashobora kugira ngo bashobore kurera abana babo bashobore gukuza abana babo bashobore gushigikira ingo zabo nuko rero twashoboye gufasha abapasa muri ico gihe
Joseph Bitamba ndabona ko imfashanyo cyane cyane iryo shyirahamwe riko rirashira imbere ari imfashanyo yerekeye kuraba ukuntu bukenura abapfasoni bakabakura mu bukene bagatangura umwuga wabo bakiyunganya nabo nyine bakiteza imbere ariko hariho n'ibindi bibazo bihambaye cyane rwose abapfasoni mu Burundi usanga bafise hari ikintu nkamwebwe intererano yanyu yerekeye nk'ibindi bisata by'ingorane eka ahandi abapfasoni mona bakwiye gufashwa nko mu Burundi ni nkahe
ikintu gikuru cyane cyane nuko umupfasoni w'u Burundi atoguma ari wa mupfasoni yamari karasaba ica keneye cyose umugabo umupfasoni w'u Burundi arashobora kumubera nk'umupfasoni wo mu bindi bihugu byose ubu abapfasoni bariga barakora ibyo abagabo bakora ico ni cyiyumviro gikomeye nibaza nahaguruka ishigikira ko kandi nanje nico cyiyumviro nabonye kiryoshe mu byo bakora kenyezi w'u Burundi uno munsi ntaratera imbere nk'umukenyezi wo hanze ntararonka igiti akwiye ndaba no mu makoro ya Arusha ngiye muri politike naho je ntagira politike baravuga cyane k'umukenyezi akwiye ikibanza ari muri politike ari muri ekonomi ari muri administration nabajya bari maruguru barakwiye kugira ijambo bavuga kuko nibo nkingi y'u Burundi abashinwa bavuga ngo umugore ni nusu y'isi yose akaba afise iyindi nusu mu ntoke ziwe umukenyezi ni mama wacu nibo batureze nibo bamenye iby'abana bakora amashuri uravye neza umukenyezi niwe nkingi y'u Burundi tugombye kubyemera naho abagabo ari busanga baja mu maradiyo bavuga mugabo abagore barafise uruhara rukomeye dufashije rero abo bagore bagatera imbere ni igihugu cyose gitera imbere ikico no kongera ko nuko nka twebwe tuba hanze ngo kwitwa yuko dufise uburyo burusha abantu ntitutegerezwa kwicara ngaha ngo twarashitse iyo twagiye dutware imiduga myiza n'ibiki mugatwibagire ababyeyi b'i Burundi tushoboye gufasha si Toronto gusa n'abandi bose ndazi ko hariho ama association ahandi ni ikintu gikomeye cyane yuko twe turi hanze twiyumvira ibihugu byacu
tukiri kuri icyo kibazo nyine Joseph Bitamba nashaka ngaruke kuri Aline ndamubaze kugerekeye cyane cyane kubyerekeye ibindi bisata abafasoni bofashwamwo muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose c'indero n'inyigisho eka mu byerekeye akazi eka n'ibindi mwatwavuze ibyerekeye kubakura mu bukene hariho n'ikindi kibazo kubyerekeye imibano mbega hari ikintu ryo shyiramo rifise rishobora kuzofasha mu byerekeye kunagura cyane cyane ukuntu uruhara rw'abafasoni mu byerekeye imibano haba mu muryango
wicho nikiwazo kinini cyane ahubwo gihe mu mwaka uheze twari twa donse umushitsi yari yatugendeye mu pfasoni na Marguerite baragitse twari twagize umunsi mukuru twari twashize ngo izindi ngorane zose zerekeye abagore b'u Burundi muri ivyo vyose rero harimo ivyo uriko muheje kuvuga ivyerekeye amagara ivyerekeye indero hamwe n'ivyerekeye mu mubano abagore babafashwe nabi abakubitwa hariho n'ivyerekeye na rajuri ingene abagore batashobora tugize ingorane z'ukweri umugore ntashobora kuronka ntibyoroshe turacafise ibintu byo guhindura mu mategeko yacu kugira ngo abagore babafise uruhara n'amadwa bakeneye nk'abagabo kugira ngo bibashore kuba bangana n'abagabo imbere ya justice
y'ubutungane
twarabivuze kandi umugabo kuko tukiri batoyi ni ishyirahamwe nkuko nabivuze yaba benevole ntiduhemba hanyuma tukaba tuko ni ingorane ni byinshi kandi turazizi mugabo dutangura buhoro buhoro dukora tukabafite ati ni iki cyo dufasha gufasha abagore kikaba gifise impact nini ishobora gufasha mu bisata byinshi wenje twashatse kubatangurira byerekeye kubafasha kubavana mu bukene ushobora kuba umugore uburyo bwo kureba amashuri uburyo bwo kwivuza no kuvuza umwana no kugurira akeneye umuryango wose kandi ukamufasha no kwiyumvamo ko akenewe muri sosiyete
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi nko mu bintu bitari bike muvuze byerekeye uguhindura ukuntu ikibanza uruhara umupfasoni mu vyerekeye umuryango nibibazo bihambaye cyane rwose bikeneye strategy zikomeye cyane rwose mega mwavuze n'ikibazo gihambaye cy'uko gushika ubu ba itegeko riha uburenganzira abafasoni bwo gutorana kurya abagabo n'abahungu babigira kugira ngo baronke bwo uburenganzira none ikintu iyo shira hamwe turazi ko hariho amashira hamwe yandi y'abafasoni yo bari ko arakora muri ubwo buryo kugira ngo ubwo bungane mu vyereke ubutungane buye ho hagati y'umugabo n'umugore ama strategie muri ko murakoresha Josette kugira ngo ico ni kibazo gihambaye cyane gose cihutirwe mwavuze ikibi bibazo byo gukubita abafasoni ibyo byose ni ibintu bikwiye kuva mu mico ya kera ibi gahera ikabikagirwa umuziro none uburyo muzokoresha kugira ngo izo message nazo zirengane vuba na vuba mubifatanije niyo migambi ya mbere y'ukura abafasoni mu keneni nkize
ego cyane je nako niko nashigikira ibyo byiyumviro Aline na Joseph barabeje gushikiriza kandi nkagomba kubunganira no kwishura inyishu tubgeye umbajije n'ibyukuri ntankeka aba umurundi umupfasoni mu Burundi bubisanzwe afite ikibanza kinini cyane naho batacemera nta numwe acemera nibo barera abana nibo baba babyara bakarera abana nibo bashigikiye urugo nihaba nushake rube abantu bajya bo mu mitumba batagiye mu ishuri canke babe abize buradi n'umugani baca mu Kirundi ngo uhushe utunga uhushe umugore hanyuma kandi ikibabaje nuko abagore bafite ingorane nyinshi cyane i Burundi bashaka kubaha uburenganzira bw'ibintu byinshi nibo bafite ingorane nyinshi niyo habonetse agatungwa mu rugo kajejwe umugabo ni wakaraba kandi mu by'ukuri umugore ari wagakoresha ibyo bintu nabyo byo gutorana nibaza yuko ari ikibazo gikomeye kuko nta kuntu umuntu ashobora kubyara abana bamwe akabita yuko bafite uburenganzira bwo gutorana abandi ntibagira uburenganzira bwo gutorana niho haguma hari ikibazo cerekeye ubutangane bw'abavukanye ubutangane hagati y'umuhungu n'umukobwa ubutangane hagati y'umugabo n'umugore bihera ku ntango umuntu akivuka kugeza bikagenda bishishikara rero turashigikiye izindi shirahamwe ayandi mashirahamwe ariko arakora kugira ngo icyo kibazo gihinduke turabashigikiye mugabo muri haguruka urabona nk'uko twabivuze hari ingorane nyinshi mu mibereho y'abagore abagore bafite ingorane nyinshi kandi n'abantu baba benevole turi bake dukora mu bya benevole twaratoye ibya mbere tubanza gukora ni ibyo gukura abagore mu bukene ntitwabishobora tuzogerageza tuve muri ibyo by'amategeko n'ibindi n'ibyo kwa muganga n'ibindi ariko tuzoguma dushigikira ko dushobora kuronka umwanya wo kubivuga gahose tuzobivuga yuko dushigikiye uyu muganga
Joseph Mitamba hariho amategeko ariko arigwa mu namashiga amategeko mu Burundi ariko gushika ubu nta nyingo irafatwa yerekeye icyo kibazo gihambaye cyane rwose icyo kibazo nk'abantu bava hanze bacumvise bumva ko umengo nk'abantu bibaza ko hageze gutorana umukobwa umufasoni atotorana nk'uko umuhungu cyangwa umugabo atorana bumva ko amategeko yo mu bihe byarenganye cyane rwose ikintu mwibaza cyo bagituma iyo mico yataye igihe ibandanya no kubera iki cyane cyane n'ikibazo tugaruka ko cugufata nabi abafasoni nk'abakubitwa hariho benshi bagiye kubitwa gushika ubu
je nibaza ko nk'ibyo gukubita umugore umugabo akubita umugore niwe abari atabishoboye mu isanzwe niwe abari faible mvuze mu gifaransa biragoye kumva umuntu nka twe tuba hanze igihugu cya Canada kirazwi ko ari cyo gihugu abagore bateye imbere cyane rwose mu mategeko muri byose ku isi kiri mu bihugu bya mbere ikibazo gikomeye Jesse nibaza ko ari ikibazo cy'amategeko n'ibiki ni ikibazo cyo kwigisha umugabo w'i Burundi ingene yifata ari kumwe n'umugore wiwe cyangwa afata umugore wiwe cyangwa afata umukobwa wiwe ifo ko kumvisha umugabo w'u Burundi yuko umwana w'umukobwa nico kimwe n'umwana w'umuhungu umwana w'umukobwa bamuhaye uburyo azo ariga inohoho ni Burundi duhora tubibona abana b'abakobwa baraca ubwenge cyane kandi barakora cyane kurusha n'abahungu washaka mbona rero ingene mu buzima yoba afise ubwenge bukwiye atotorana cyangwa atogira gute ibyo mfatiye ngaho kuvuga yuko haguruka twarigeze gufasha kugira umunsi mukuru w'abana babuza ababyeyi n'umugera wa sida nico cari ico gufasha abo bana ntibagira ababyeyi mugani nko gufasha abagore cyangwa ababyeyi abo bana bari abana baciye ubwenge cyane rwose ubwo nk'abo bana je twaraganiriye mvuze ibinyerekeye harimo umwana yaririmba neza cyane uwo mwana yaririmba indirimbo yuko ibintu byiwe ibintu byabo amazu yabo yaragurishijwe bobo bari basigaye baba kumutakura niyo iyo niyo ndirimbo yiwe yavuga uwo mwana general nubwo ndacamufasha ntaciye muri association turandikiranira mu byo bita ama email ugabona gombye kumwereka yuko abapapa bose n'abamama bose atari abana bari kubera yariwe n'umuryango wiwe then ibaza rero twigishije ifo kwigisha mugariho na association Burundi bikora nuko ndiko ndarandi nk'ibyo by'amategeko no gukoresha abavoka babizi i Burundi turafite abavoka b'incabwenge cyane gose bakumvisha ifo kumvisha umugabo yuko na twebwe abagabo wojyoherwa abo bana b'abakobwa nabo bagore bateye imbere
reka tugaruke no ku mfasoni hari ni zigama tubyire cyane cyane imigambi abona iryo shyirahamwe haguruka rizo bari maze kurangura mu myaka 10 mbega mu myaka 10 ibintu mwibaza ko mwamaze gufasha mu Burundi n'ibi
imbere yuko natishwe ico kibazo nashaka kongera akantu gatoyi kuvyo Joseph yaraheze kuvuga kuko je nabona yuko ibyo yavuze nivyo hanyuma ico nashaka kongera ko nuko je ndemera cyane ko leta ibishatse ishobora gukora ibintu byinshi kandi ndikundara amategeko international ndikundara hariho convention international sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes i Burundi twashyize mu ngingo muri 1991 ariko turacyari kure cyane byerekeye abagore kugira ngo tubafashe mu nzego zose muberekeye kugira ngo bashobore kuva mu bugoro bashobore kuva mu ngorane zinshi barimo kugira ngo nabo nyine bashobore gushika ahandi bagore bo mu gihugu byinshi bashitse nico kinashaka kongera ko nasize nti leta nuko tegeza kumbiza abanyagihugu kandi abanyagihugu turafite amajwi akomeye i Burundi ndabona umengo hatangwe abakiri bato gwaruka cyane cyane bakoresha aya ma media sosiyo mashasha barafise itwi disi cyane kandi rinini bashobora kubwira leta ati fasha iyi migwi cyangwa uyu mugwi kugira ngo ushobore kuba twese tera imbere
cyo kimwe kuvyerekeye ahantu mubona ko iryo shyirahamwe ryo warigeze mu myaka 10
mu myaka 10 rero haguruka dushaka kuba twarafashije abagore benshi cyo tugira turatererana abamambre abanywanyi bahaguruka turaterera amahera ku mwaka hama dushikize amahera ashitse haboneka kaca twifashanya n'amashyirahamwe ari Burundi uyu mwaka twifashanyije na Maison Shalom hama na ANSS ngafasha abantu barwaye site cyangwa afite umugera nico bituma dushaka gufasha abagore twari twihaye igiharuro cyangwa gufasha ku mwaka icyo giharuro kikongerekana mwaka ku mwaka hama tuko turatekanya n'iyindi na vision strategique yacu imyaka izo ikurikira ibyo rero turacyari ko turabyiga hama dushaka nukongereza guhindura statu yacu kugira ngo dushobore kuba sistemi dufasha kuba dushobora kuronka amahera menshi dushobora kuronka amahera y'umufashanyo zo hanze nka muri Canada hama tugashobora gufasha abagore benshi ugaca donc tudo dukeneye umbe kuzoshobora gufasha abagore benshi imyaka iza kandi dushobora kuzokwagura n'inzego dukoreramo
egume icyo kibazo no kibaza na Josette nawe nyine akunganire atubwire iki ahantu abona iryo shyirahamwe rizoba rigeze eka ibintu rizoba rimaze kurangura mu Burundi nko myaka 10
yego ntarinda kurandira nshaka kuvuga yuko ndashigikije ibyo bintu ari navuze n'ibintu tuvugana tuyaga mu manama muri iki gihe turimo turiko turagerageza gusubiramo neza intego dukoresha dukurikije ibintu by'amastatu n'ibiki kugira ngo dushobore kuronka uburyo bwinshi kuko iyo dufise uburyo bwinshi dufasha abantu benshi icyo dushaka gukora ni gufasha abagore benshi dushobora kandi tukabona yuko bihinduye ubuzima bwabo gufasha ni byiza mugabo cyane cyane ni ukumenya yuko uwo wafashije byahinduye ubuzima bwiwe atari we wenyine mugabo uhindura n'ubuzima bw'umwana wiwe cyangwa abana biwe uhindura ubuzima bw'umuryango wiwe umushingantahe wiwe bikagenda bishishikara dushaka twifuza kandi nuko mu myaka izoshobora kuza yuko dushika ku bintu cyo kwigisha abagore kuko twe twahagaze cyane ku bagore kubigisha abagore kugira ngo bamenye no kwihagararako bamenye gutera imbere bige kwiteza imbere ari mu byiyumviro ari mu bikogwa ari bamenye ibyo bashobora bamenye kugwanira agateka kabo no kugwanira ibyo bashobora ivyo navyo nyene ni ibintu dufise mu migambi kinene cyo dufise mu migambi no gufasha abakobwa bituma abakobwa baguma basubira inyuma change abigeme canke abapfaso nibasubira inyuma dufasha karo rero nk'umwana umunyeshuri yiga mu ishuri umwigeme hanyuma akagira igisidaka agatwarinda haraho niyo ndayitwazwa n'umwigisha ubuzima bwiwe bugaca buhagarara mbwa ubuzima bwa wa mwigisha bugashishikara canke bw'uwundi muntu bugashishikara kumva yuko ari ikintu bidushoboje tubonye ubujye ukora ubukunze tuzoshobora kugenda tugashikako mu myaka cumi iza
Joseph Bitamba mu majambo make uruhara rw'abagabo rwo buruhe kugira ngo iyo migambi yose abapfasoni cyane cyane muri iryo shyirahamwe bipfuza yoba yaranguwe mu myaka cumi
mwumvise ko ibyiyumviro bya Aline na Josette eka nibyo byiyumviro byahaguruka ari byiyumviro bitumbere ari byiza cyane gose ari byo gufasha igihugu ufashije umukenyezi ubufashije igihugu nibaza ko abagabo twese twari dukwiye guhaguruka nk'abo bakenyezi tukabafasha gutera imbere kuko natwe twaba twifashije burya umukenyezi ateye imbere ateza imbere umuryango ateza imbere igihugu eka ateza imbere amakungu yose nibaza rero ko ari icyumviro gitumbere ari nacyo gituma jewe mfasha iryo nagiye muri iyo association kubera mbona bafite ibyiyumviro byiza cyane rwose
Aline n'izigema mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kugira mufashe mu Burundi murakeneye umutaho ukomeye ikamusha kuba mutoza amafaranga hagati y'abanywanyi mbega mwamuse mugambi kuraba uko n'umwokorana n'amashyirahamwe yo muri Canada canke ikana leta yo Canada kugira ngo uwo mugambi tukuvuga ko ari umugambi ushemeye uronke abantu benshi eka n'inzego nyinshi ziwushigikiye
ego tubutiko ibyo tuko turakora ubu tuko turagerageza cyane ukugira duhindure inzego zacu ibidutwara ingene dutwara iyo shirahamwe kugira ngo bije mu mategeko ya leta ya Canada dushobore gusaba ingurane nyinshi ibyo tuko turabyiga mugabo n'urugendo runini n'ururerure ariko turiko turakorana n'ubundi mu bandimwe umurundi adufasha kandi katwifuza n'uyundi mwavuka ariko adufashe nawe nyene badufashe kugira ngo dushobore guhindura ingene dukora bije mu mategeko ya ingene leta Canada ishobora kudufasha ibyo two turabyiga kuko turashaka gufasha abantu benshi cyane kandi twe dushaka guha uburyo dukira zi Burundi zitakiri Burundi mugabo je nico cyafashije nico cyatumye nifatanya na n'ishyirahamwe ni ukungene ushiki no kuvume ngo dushobora gufasha ikintu na kimwe mugabo ukabona ingorane ziri nyinshi amakuru turayumviriza bikadutera amakenga umuntu ntumenye ingene afasha ariko hariho uburyo hari amasosiyasiyo hari amashyirahamwe menshi umuntu ashobora kujamwo no gufasha twese tugira turagerageza kugira gutegura imihu ahantu hashobora guhurira bakaza tukabimenyesha ingorane zigihari n'ingorane tuko turakorera kandi dufite tuko turabyiga dushaka guhindura amategeko yacu kandi twatangwe guhindura buhoro buhoro nyuma ashobora kuronka ama information ku bitwerekeye turashyize site web irimo kuguruka yitwa haguruka.org turiko no kuri Facebook no kuri Twitter kuko dushaka kugira ngo n'abakiri bato batumenye kandi bagire bumve ko bashobora nabo nyine icyo bashobora gukora gufasha igihugu cyabo naho baba ari kure
mbega Josette ubundi buryo mushobora kubona mwoba eka ahandi mwokwikora kugira ngo muronke uburyo bukwiye bwo gufasha no kurangura iyo migambi yose numvise ikomeye mwishinze
nk'uko Aline yarahije kubivuga tuko turahindura ibituranga kugira ngo dushobore tugurure imiryango kubagira neza bo muri Canada ariko kenshi natwe twebwe bene abavuka Burundi turaza tukabona ko hari ingorane umwe wese ukumva yuko bimuteye bimubabaje bigize iki hariho kimwe kubona yuko ibintu bibabaje ari bibi mugabo hari ikindi kuvuga nshobora gukora iki jewe kugira ngo mfashe uyo mwene wacu ngabanye ubwo bubabare ngabanye ubwo bukene buri Burundi twe nico twe twarahisemo kugira gutangura haguruka ariko turatumiye abarundi bari hanze kugira ngo icyo bashoboye bagikore icyo bashoboye ariko baca kuri haguruka bagatanga intererano ni byiza cyane tuzobishima ariko naho bo bigira badaciye kuri haguruka bagaha abandi bantu naho nyine bagatangura ikindi cyabo ikindi gikorwa cyabo nabyo nyine ni byiza ariko nibaza ko ari byiza ko abantu bumva yuko tudashobora kuguma tureza amaboko kandi tubona bene wacu tubona igihugu cyacu ibyo biriko biraba ifoko we wese amenya gutanga intererano yiwe
Joseph bitamba mu gusozera namwe nashaka ico kibazo nyene mugire ico mu kivuze ko ubundi buryo bwo vahe eka uburyo bwinshi burakeneye nko muwizi ibibazo biri byerekeye abapasoni mu Burundi nibibazo byinshi cyane gose eka naho batangwe ku kibazo cyo kuraba ukuntu bo bakura mu bukene hariho ibindi bibazo bihambaye cyane gose bizokenera ko umuntu yitanga eka gakoresha n'uburyo butari buke hari icyumviro utanga cyerekeye ikintu uburyo bwo boneka cyane ubukaraba akaboneka ukuntu boshora kugira ari fundraising cyangwa ukuntu borondera imitahe
ibyo byose biri mu migambi dufise Freddy nuko association haguruka uko imeze urumva babivuze ba Josette na Aline na bamambre bakotiza kugira bashobore gupfasha mugabo kugira ko haguruka imaze imyaka 10 irenga if nayo nyene itegezwa gukura ni mu gukura nuko guhindura ayo ma statut nuko mu kibabivuza mu Kirundi no guhindura ama statut kugira ishobore gukorana n'amategeko ya Canada canke mpuza makungu hariho association irakura irashobora gukura igacika ONG canke igacika imaze guhindura ayo mategeko yayo ikaba ikomeye cyane ni ishobora kuja kurondera n'ayandi mahera atari aya bamambure gusa batanga iyo niyo ntambwe turiko turagira nibyo Aline yavuze imaze kuba nka ONG irashobora gusaba amahera nka guverinoma ya Canada kugira ifashe abo bakenyezi mu Burundi urumva ni ntambwe izobikomeye tuzoba dushitseko kandi ibyo byose urumva ugushuko na abantu bose bakora batanga umwanya wabo nta mpembe irimwo nta na kimwe kirimwo nitwatera imbere cyane dushobora no gufata umuntu atwari yo haguruka hembwa aja kuraba Burundi ibikenewe akabikora twe tukishinga kurondera amahera ni dushobora kuguma twicaye nkuko bavuze twese dutegezwa guhaguruka ni ryo jambo guhaguruka arabagore arabagabo twese dutegezwa guhaguruka
Joseph bitamba ndagushimisha nango se kuri aka kanya watoye kugira ngo muje muri kiganiro ari ne nizigama wakoze cyane gose ku kanya watoye eka nawe Josette rutababiza ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire mwakoze cyane kuvyumviro eka n'imigambi myiza mushikirije mufise cyane mu ryo shira hamwe ryanyu haguruka mwakoze cyane
murakoze namwe Frederic
naduteye iteka kandi twize ko abatumbiriza bazoba bazi batuzi kurusha ko bari batuzi
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi mugire amahoro n'umunsi mwiza.